bandanye kubumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya tubahaye ikaze rero. Ako imbere yo kuja ku biganiro bitandukanye tubafitiye tubanze tubabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nzira gana ihanwa ku murwa mukuru wa Vietnam mubonano gira kabiri n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un na mugihe hari icizere ko hashobora kuba amasezerano atuma Korea ya Ruguru ivavanura n'umugambi wa nucléaire. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu John Bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe kuko Korea ya Ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye muri Singapore. Mugihe atakibonekeza cova muri iyi nama atakiboneka cova muri ino nama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi za politike kuri perezida Donald Trump. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politike ya Amerika bavuga ko itazohungabanya cyane Trump muri politike, mugihe avuga ko ari insinzi muri politike yiwe mpuzamakungu ari nka hamwe yoramuka uwo mubonano ugize icovamo. Ibiharuro vya mbere mu vyavuye mu matora mukuru w'igihugu muri Nigeria vyerekana ko Muhammadu Buhari yasanzwe arongoye igihugu haza imbere ari ku mugambwe ukomeye mu tavuga rumwe na leta wa akanya ivyo biharuro ukavuga ko atari ivyo kandi bitemewe. Umukuru w'umugwi wigengujeje gutunganya amatora yavuze ko umunsi wa mbere ko Buhari yatsinze mu mareta atandatu mu gihe ubwo bahiganwa ati ko Abubakar yatsinze ku murwa mukuru. Amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta 36 agize Nigeria hamwe no kumurwa mukuru naho murwa umugwi ujeje amatora wigijeyo amatora mu bice amatora yahungabanijwe mu ijambo yashikije ku munsi wa mbere ejo. Ambasaderi wa Amerika muri Nigeria yasavye abanyagihugu ba Nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwo mu gihe uwo murwi ubandanye guharura kandi witeguye kuzotangaza ivyavuye muri ayo matora. Mushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire n'andi makungu Muhammad Javad Zarif ejo kuwa mbere yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe akavuga ko ababajwe n'uko atabashije kubandanya ayo mabanga. Zarif nta mvu n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo kandi na perezida Hassan Rouhani ntacyo arabivuga ko Zarif yari umwe mu bari hejuru baganiriye ku masezerano ya nucléaire yo muri 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi aho Irani yemeye guhagarika programme ya nucléaire nayo igakurwa ko ibihano ico gihugu cafatiwe n'amakungu. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano yarabigizemo uruhara yakuye akarenge yakuye Leta Zunze za Amerika muri ayo masezerano mwaka uheze. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikazi kiganiro cyacu tugihere mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda havugwa ikibazo cy'abana bahunga bihunganye batari kumwe n'abavyeyi mu Gifaransa babita mfano na kompanye. Abana bavuga ko bafite ingorane zitandukanye zo kubaho kurusha izindi mpunzi. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru aherutse kubagendera.
Nga jewe kawaida prema narihunganye. Ego prema twahunganye turabana bangahe. Twarabana batatu.
Numwigeme ari mu kigero cy'imyaka 17 yahunze ari wenyene atari kumwe n'abavyeyi yatwiganiye ko yavuye ku ishuri atasha muhira muri quartier imwe yo mu gisagara ca Bujumbura aburahaca kubera amayira yarazibiye we nabandi bana bari kumwe babonye abantu bariko barahunga nabo baciye bafata inzira imwe yisanze mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda
dusangiye nabandi nyene batanguye kuza batubwira ni muze ngo hameze neza kumbe ni tuhazi naso tuturaza baza kutwakira nyene uko nyene tuhashitse nyene tubona nyene hameze nabi dutangura kurira kwera ariko ni woyira kukubera iki urarira kwere kubonye ahantu vuye mugabo ni bibazo nyene tuvuga tereka ngende nyene nemere nihanga urumva natwe nyene nabantu nyene bacha dutora ubu nyene kwibanira nabo bantu natwe ngaha barinda kuturerere ngana n'imijyango cyiciki twaje ku nyene nyene ariko dutogwa nabantu haje n'umuntu ndeza tatu tazinanye
uwo cyo kimena abandi barenga ijana bari kumwe bemeza ko bagira ingorane zitandukanye harimo n'inzara iruta y'abandi
tuvuga ati nk'ibyo bintu nyene yowe ni gupokera washobora kubijya bigahera basanga nk'umukobwa
ibyo nk'amavuta yo kwisiga ikanda mbiri ukabakeneye n'ibindi bikoresho kachisanga njye ziraheze kare igihe cy'ipokira gitaragera cyo kibazo sanga kihari
abahungu ngo kenshi batwagwa n'ingeso zitari nziza kubera atacamira abakobwa nabo bakavuga ko bakunda kwisanga mu buhumbu
batusanga nyene kuri uwo muntu wahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka ngende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutware
wa muhenze yibaza ngo yagomba mutware mbe nta mutware kacha twarinda bonye ko twarinda kacha muta kacha genda
izindi mpunzi z'abarundi zigifise umutima wa kivyegi ziragerageza gutunga abana nkabo yamara nabo bavuga ko bitorosha na gato
bari abantu usanga bari impfuvyi ababa impfuvyi kubera magume turimo mu kirundi tifatagira cyefu cha ruguru no kuvuga ngo niyo babaye ngaho gasanga batsindaro ku misanira by'imiryango cyo ngasanga ari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nawe bari bazinanye Burundi ariko gasanga nk'umubyeyi ntakiriho
kandi hari umwana nzi yahunze avi Bujumbura ari wenyine yaje nyene nk'uko babanye n'abandi bana ku ishuri yisanga ari nari wenyine hariho nyene bariho benshi baba bari bonyene ugasanga hari nk'umuntu yamufashe nta mubyeyi bari kumwe nta se nta nyina nta namwene wabo nta namusaza we akaba nko mubisamiye nkuko oye
abo bavyeyi bamenyesha ko abana nkabo bagira ingorane nyinshi harimo n'intuntu canke yamuka kuko babura ubakemorira ibibazo canke naho bakabura nuwo babibwira
ubuzima bw'impunzi buragoye mugabwa ryera ku mwana atagira umubyeyi naho bikaba ibindi hano rero kubera ka gatima k'abarundi twamanye hari umubyeyi usanga afise abana babiri ugasanga mu bukene na wafise akemera gutunga n'undi mwana rero niko babayeho ugasanga muri duke baronka agenda basabikanye icyo ni kibazo kigaragara kwa abana nabo bari mu afite ubuzima novuga ko bugoye gusumba
nuvuga ngo ashaka kugira ikibazo akabura umuntu ari bukibwire agaceceka cyangwa nubwo yavuga ikibazo cyoroheje yashyirwa n'igikomeye agahora akavuga ati ubu ndibwo ndabivuga ngo bigende gute hari igihe baravuze n'ikibazo cya mbere ama kavuga ati noko nishambere nakivuze ntihagire ico igikoreka reka nibe ndabiceceke ugasanga abana barabaye victime y'ibintu bimwe mu bazi barashikira bagaceceka kubera batagira uwo babwira
amashami atandukanye nka Save the Children niyagerageza kwitaho abo bana bafite ibibazo bitandukanye nk'ibyo iruhande y'ishyirahamwe mpuzamakungu hashtag igita impunzi Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwi ry'Amerika
Pierre Claver Nkuru arakinuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho havugwa abarundi bahokomeje kuhahungira bakaza bavuga ko bahunga umutekano muke n'iterabwoba ry'ugwaruka ruri ku butegetsi bitimbonera kure mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bitimbonera kure mgenzi wacu Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Ninge za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Republika Demokarasi ya Kongo avuga yuko zimwe mu mpamvu bahungiye igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano
guhunga umutekano wacu tayo babona hagiye urinze uhunga uba wumva ko atamutekano ufise maze kubera ko atamutekano ufise uhunga ko hari abantu urihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka jewe je naho ndi umugwanyi mu Burundi je ndi umudemu kudemobiliza chemaze kudemobilizwa naratashe maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama banyaba bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera kubona vuye mu mugambwe wabwo narawuvuyemo ngo ndiye nkati jetse niyo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umuga je shaka kuja mu bintu bya politique kuko je shaka kuja mu bintu bya politique bageze kure cyane nundeke je nibere mutama nitekereze nirondere ibyanje ngo barampihi tandara bakije abagabo de gukonda bazi baba bamerera nabe cyane tamo kuhungira ino muri Kongo
gusa nubwo hari abaho bungira muri mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze nyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sanje iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sanje ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshasha
twaraje turi impunzi tunanubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca agafaranga ndabukono sumira abana nsanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa rero nubure nari mvuye mu murima guca agafaranga nsanze bamaze kwakira abandi cyo ndi cyari hanze n'urabyo mwafashe mwege mwakira impunzi zo mu Burundi
none umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe sepede twagiye duhunga icyo abo badukubita mu icyo tutazi icyo tuzira ngo nitwateramiye amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twari dukeneye ko batwakira nk'abandi
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sanje bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihunga igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonera kure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu buhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na RCPASSE bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sanje bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sanje uyu ni ningize ya Sumani
twebwe ko dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi yawe magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi badusanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kagari kangana uko kagapfunze rero kukagira umuntu w'umugabo canke n'abana dusanga ari ingorane kintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanza icya mbere na mbere indya bakaduha amazi imiti ikwiye tukaronka imiti ikwiye y'abana n'iy'abakuze ibyo bintu nibyo mbona twari dukwiriye kugira abaturage ko badufasha
gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo ya Sanje monge monge ndetse na Kavimvira ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nje bwakwira batakiriye impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonera kure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika ubvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
bedatse ngabo nawe nyene arakenuye twandanize kiyago c'abanyedini n'abanyamasengero aho no munsi tugaruka ku kibazo c'abana batwara imbanyi zitifuje bakiri ku ntebe y'ishure unanirwa amashirahamwe haranira agateka k'abana FNADEB mu Burundi rwemeza ko abana baharurwa hafi ku 180,000 ari bahevye ishure mu mwaka uheze reka duhikaze mugenzi wacu Diane ndonse ibujumbura atwakirira abatumire bari kumwe hama baheze baduge ku ijambo
Pasteur Agnes Ndiramiye murongo ye isengero Philadelphia Wild Gospel Church ryo mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije
ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo
yego twakire namwe bwe banyankubusa Donatien umuyobozi w'ishure gegukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi ryo ngaha mu Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura turabaramukije
amahoro y'Imana bane namwe
namwebwe Jacques Shimirimana murongoye ishirahamwe gitaye neza y'ugwaruka FNADEB mufunyapunyo turabaramukije namwebwe
turabaramukije cyane
ego turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku kicu cy'u Amerika Jacques Shimirimana ubukene abana baba babayemo indero abana baba barabuze mu miryango ifisi ingaruka izihe ku buzima bw'abo bana
ishure rya mbere imbere y'andi mashure yose imbere y'ibi byose turiko turavuga amadini amashengero ashobora gukorera umwana ishure rya mbere ry'umwana ni kuziko ni mu bavyeyi ni mu muryango ni mu kibano mbere abahinga bo biyo bari kora nabicapa bagira igicapo cy'imizingi itatu muzingi wa mbere uri mu muryango ni kibano muzingi wa kabiri uri mu ishure mwana ageze kuja mu ishuri n'umuzingi wa gatatu urimo amadini ishengero iyo mizingi itatu yose irasobekeranye no kuvuga yuko iyo migwi yose itatu iniganira ku mwana umwe idini lidafise indangagaciro revaleri lidafise ibyo byigisha umwana kirazira kubesha kirazira kwica yamabwirizwa yose idini riba rigendera ko mu bayisilamu baba bafise izo valeri nabo nyine baba bakeneye kwigisha babana mu miryango naho baba bafise nabo amavaleri yabo valeri umubyeyi aba afise nizo ishengero uwo mwana kuriyemo abafise birashobora gutandukana muri ico gihe rero iyo bishitse umwana acagwa mu mporero ndatanga akarorero nimba hari ahantu hari idini rya Islam mugabo ugasanga rimahamaze imyaka ibiri iyindi myaka irenga nka 30 hari nk'ishengero rya Pentecote abavyeyi babigishijwe za ndangagaciro za Pentecote umwana kacakura hari irindi dini rikamutegera ku ishuri kuko mwakoze cyane kutubwira ko tuvuga ku bijanye n'amashuri n'indoro yo gwaruka n'amadini hari ibibazo byinshi naho ibyiza ari byinshi n'ibibazo ni byinshi iryo dini rya Islam canke ry'abaprotestant riba rifise ishuri muri ako karere riba rikeneye yuko uwo mwana hejuru kumuhindero iri mu rutonde rw'ivy'igihugu kiba gitegezwa kwigisha umwana riba rikeneye ko uwo mwana anacika umunywanyi w'iryo dini iyo ni entere idini riba rifise muri uriya mwana nico gituma ahantu hari amamisiyonari y'abakatolika baramwigisha mugabo kandi bakanagerageza ku buryo uwo mwana ashobora gucika umunyamuryango ahari abayisilamu baramwigisha ibiharuro guteranya geography igifaransa n'icyongereza mugabo kandi bakanarondera
kwa munywanyi
wabo munywanyi wabo
ubwanyu ni byiza canke ni bibi
kuri twebwe nta kibi kiba kirimo kuko abana babigishijwe ibishobora kubatuma babana neza n'abandi kibi ni gihe hatanguye kwinjiramo injyane zifatiye ku madini kuko aho o bibavyerekanye ko umuntu atigishijwe kubaha Imana cyo bose bahurira ko ni Imana ahubwo abayigishijwe kubaha idini mu gifaransa novuga yuko aba developse anatashuma au principe de l'église canke y'iryo dini ryabo gusumba ko umwana developer atashuma ku mavalere universel tuzi yuko umuntu wese aba yubaha Imana agenderako kutagira nabi mugenzawe kutica mugenzawe kutonona ikintu ca mugenzawe ugasanga umwana izo valere azigwijije n'ubusa ahubwo agiye kumva yuko umuntu wese aza batemere dini rya Islam acitse umwasi
ego banyangusa donation uri mu gisata c'indero ingaruka zisanzwe zihari nko ku mashure zuko atandero abana baba bafise ishemeye nk'izi
iyo atandero ishemeye burya umwana no kumenya mu ishuri ntamenye kuko uzosanga hari ibindi bintu bimuhanze nimba ari wa mwana agenda kunywa urumogi urumva yuko nashobora kuza ku ishuri ngo yige nimba ari wa mwana ari mu bintu by'ubusambanyi swat ari umukobwa catwara inda gacha bishuri na wa muhungu yari mutera nawe nyene hari gihe aca heba urumva rero yuko indere idashemeye ku ishuri vraiment ntibikunda gusa nagomba ngaruke ku cyo uyu mwene wacu yavuze kijanye nuko twaba tugwanira abantu hanyu ku ishuri twe ku ishuri kesho usanga turi mwihiganwa n'iryuko iri shuri rimenya ku rugero n'andi mashuri amenya ko mu bijanye n'inyigisho mugabo yuko twoja kuvuga ngo umwana ngo ari mu idini kanaka cyangwa ishengero kanaka ngo ahindukira ziwacu kugira ngo nta hantu henshi babikora ibyo bintu turaraba gusa yuko nimba yaje ku ishuri ry'abayisilamu ataza guca kubiri n'inyifato
nico nyine
nimba twebwe nk'inyifato
y'idini
twe ngo ku ishuri wacu akarora gatoya dusaba abana yuko baza bitandiriye kuko nivyo biri no mu mibereho yacu kubakobwa nico gihe rero umwana aje kuhiga nta kibazo aza yitandiriye mugabo kubijanye n'inyigisho z'idini nta muntu aza kumubwira ngo udahinduwe ngo uhe mu Islam oya kuko wanashima nk'ubu twebwe nta 3% bigisha abayisilamu bahari kuko abigisha barungikwa na leta usanga ari abakirisitu
mu nkundiye ngira ngo notanga umuco gato y'igituma natanze ako karorero kuko nivyo tubamo nivyo tubona twese idini canke ishengero iyo rifise ishuri kandi ndabivuga nk'uwabikoreyemwo ndabizi ntiritegeka umwana ngo utabaye umunywanyi w'idini ryacu tuzoca tukwirukana kuko ivyo bica biza kunyurana n'amategeko iryo dini barigenderako hari amasezerano aba hagati y'amadini yanyu n'igihugu ubundi ho caba kajagari igihe dini byose byovuga ngo twigishe ibyacu aba ariho programme y'igihugu mugabo biraja mu bwenge kuko umwana muzaba mu bwenge abakobwa ngaye wacu baritandira akahiga imyaka 6-12 mwibaza yuko inyuma y'imyaka 12 azocareka kwitandira kubera ko ataciga kuri rya shuri ryanyu bija mu bwenge ikindi cyakabiri genda muraba makuru dohorijo mu mashure yegamiye amadini amakuru dohorijo na makuru akomeye cyane leta ntiyakonsidera mu makuru principal ya makuru akomeye mugabo mu madini nahayo manota bataba bayashira ku mabirete kubera ko bica biza kunyurana na programme y'igihugu bubu ayo makuru dohorijo barayashira ku ingufu nyinshi cyane muri amakuru dohorijo umwana bamwigisha le principe le valeur bamwigisha indanga gaciro dini ntuzavusanga muri pantekote ariko bigisha nyakugira imana indangagaciro zo muri islam ntuzavusanga muri islam iwanyu naho kwigisha abakirisu bangana gute ntuzosanga ariko bigisha indangagaciro zo mu mashengero y'abaprotestant nico nashatse kuvuga
ariko urumva nyane kugira uko biri kose ni kugira abashigikire yandero bivanye n'ukwemera kwabo
nta kibi kibakirimo gushika igihe baba kumbure barenganya umurongo ubutukuru umwe w'ukucanisha mu abana ngo uwo mudasenga hamwe ntimuze muyage ntimuze mwubakane nivyo navyo biriho mu madini menshi cyane yego
kumbe ni bimwe dushaka kuzoza turagaruka ko kugira ngo dufashanye hano mu kiganiro
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tubandanye na Pasteur Agnes bavuze ingaruka zibonekeza mbega akwiye gukorwa iki kugira ngo izo ngaruka zijyane no guheba kwiga ku banyeshuri zo gutakaza kazoza keza zigabanuke mu rwaruka
abarongozi biraturaba abarongozi bose izo ngaruka rero nitwe twiza kuzirwanya nkuko umukozi w'Imana ajejwe agateka kabana yabivuze nanje mere nka mwene data ngahara abya Islam nanje reka ndakugaruke ko gatenda kubwire ngo nukuri nta mwongo buri sato mugabo turemeza neza yuko ijambo ry'Imana ubwa mbere aho dufatira isigiza guhindurwa ni ijambo ry'Imana rero Imana yareretse amadini yose arabaho kandi amadini yose nayo guhindura kandi twibuke ko turi mwizi satani ntareka gukora kandi satani akorera mu mashengero no mu madini rero iyo aho satani dominiye hari ingaruka mbi ntibatanga indiri kwiye aho satana dominye umurongozi yokora ibyo mugabo Yesu ni yavuze ngo mugende muhindura isi twebwe byasize turi muri competition yo gukorera Imana kuko nico tuzohemberwa turi muri competition twishinga kuvuga ngo umwana wese ahinduke arongorwe na mpemu w'Imana ni wowe wo kumuhindura twegereye ico dushaka ajya hose twa tugwana twa dushaka umwana yumva ijambo ry'Imana kandi asenge ahinduke kugira rero izo ngaruka nziza zibeho nuko umwana aba yarigishijwe ijambo ry'Imana by'ukuri akamenya kutarenga ibigo akamenya ko umwana abwiza kwindi biyayurabwenge
kudashurashura
kutanya ibiyayurabwenge umwana yama nakubariye nti twe turafise nka teme mu ishengi toma tugira buri mwaka tugatumira n'undi rwaruka rwose teme ivuga ngo mpinduke mpindura abandi umwana yamaze kuva muri ibyo bikomere byaho yavukiye iwabo akava mu bikomere byo mu ibarabara canke mu bupfubye mu bigo by'ifubye agaca amenya ko afise intumbero Imana imufise ku mugambi mwiza wo kuzubaka akaba umwana muzima agakorera igihugu umwana aca atangura nawe guhindura abandi umwana amaze kubwira undi ati jewe urazi twarabanye mu ibarabara twasangiye urumogi twasangiye itabi twahora dusambana na desirement zose gusambana umwana w'umuhungu agasezera umukobwa ati je nabakijijwe nzose gusambana turwanya ngo umwana agire mpemu w'Imana wo kumushoboza guhinduka ko natwege ntitwari kubishobora natwege twari nk'abandi bose mugabo turazi ko Imana ishoboye byose niba Yesu Kristo yaraje guhindura abantu n'ukuri turi mu competition ivuga ngo turi mu bihe bya nyuma by'uko Yesu ashobora kugaruka
yego
akagaruka aza asanga turiko turahindurana naho bidashoboka kandi Bibiliya ntitwemere ko abantu bose bazoja mu ijuru igituma rero umukozi w'Imana abantu bose batazoja mu ijuru ni iki igituma ubona hariho n'abakozi b'Imana bakora ibyo wavuze ni umubabaro umugabo barahari ariko ntibibonekeza cyane mugabo bikorekera mu kinyegero mugabo da preve nuko bihora bishika ingaruka z'ibyaho ugasanga umwana yashurashurwa
ariko birashoboka ko bo biheba
birashoboka ariko Bibiliya ntiyemera ko ikibi kizohera mu ishengero gushika Yesu Kristo agarutse
gusa mureke dukorane umwete wo guhindura abana
reka mu gutera turangiza kino kiganiro Jacques igiki gikwiriye kugira ngo iyo ndere rwaruka ishobore kuba ifashe
ibikuriye gukogwa ni byinshi cyane nkico nohera ko mfatiye kuvyo nyakuba pastor yarahejeje kuvuga kubakozi b'Imana biba bibonetse yuko batakibereye kwitwa iryo zina ikibazo cabo ntikiba gisigara ikibazo gitorega umuti muri iryo shengero canke mu madini abo bategerezwa guhanwa kuko tuba dufise amategeko y'igihugu ahana inkozi y'ikibi iyo umuntu amaze kwitwa inkozi y'ikibi n'ibyo teka cyo kwitwa umukozi w'Imana ntiriba rikirimo umuntu anyaga abana w'umuntu ahumbisha abana bajejwe umuntu atega icumu umuhungiye ko umuntu nkuyo acategereza gukurikirana n'amategeko y'igihugu kandi arahari aratomoye neza hanyuma kandi ahanagire ndemeshe n'abariko baratwumviriza kuko ntitubivugira hejuru twebwe mu mashirahamwe iyo hageze ibivyo abakozi b'Imana kuko turazi uruhara rwabo mu gihugu uruhara rwabo mu gufasha abantu babakomeretse bahuye n'ibikomere iyo rero ushize hejuru ikibazo cashikiye umwe umuntu acavuga ati namwe nohungiye naho nyene ni kusato reka ngombe ndavyihoze iburaya nimba biyahura kuri bijya bitigiri mubona biyahura ko abantu barenga 400,000 biyahura buri mwaka muri etazini nukubera ko nta muntu numwe abayizera ntabayizera umugabo we ntabayizera nyina se wiwe akacageraho yumva yuko akwiye kuva ku isi atabuzima kyafise twe rero ntiduhora dukunda yuko ibibazo biba byashikiye abakozi b'Imana baba batayinda abana babigeme baba banyuruje amatungo y'impfuvyi ko bija hejuru cyane kujya tuvuga iby'urudandazwa rw'abana cyangwa ibindi bibazo turaheza tukavugana nabo vyiga kandi barahanwa dufite abakozi b'Imana bahora ari abakozi b'Imana benshi uyu munsi bari mu buroko kubera ivyankabe n'ivyo rero ikindi cya kabiri gikomeye nibaza yuko cokogwa nuko muri leta abajejwe ikibazo c'amadini bakurikiranira hafi bijanye n'indero amadini atanga mu bana kugira ngo by'ukuri babone yuko indero iri kwiratangwa ari indero igihugu kiba gikeneye kumbure muri iyo ndero izotumejo niyo baba abantu bakuze batemerana tuba dukeneye yuko twemerana kugira ngo twubake igihugu ica gatatu ikomeye ni kubavyeyi mwavuze ikibazo cy'abana baheba amashuri biteye ubwoba mu mwaka uheze twarashize habona ibitigiri by'abana barenga 178 bahevye amashuri abarenga 1,640 batwariye inda ku mashuri bamwe muri abo bakazitwazwa n'abigisha babo abandi n'abanyeshuri baba bigana kandi muri ayo mashuri abarimo yari ayegamiye amadini abarimo ya leta ibyo rero ingorane ziba mu mashuri ya leta biba no ku mashuri abayegamiye amadini aho rero umubyeyi arafise uruhara rukomeye cyane gufashanya n'umurongozi w'ishengero ahaherereye gufashanya n'umurongozi w'ishuri umwana yiga kugira ngo bagire iyo nyabutatu umwana indera ronse ku ishuri muhira bayishimangire ku isengero bayishimangire ivyo bica bituma umwana akura ari umuntu yahindutse hajya twese icyo turi no kubera societe twakuriyemo
Jacques Shimirimana twibutse ko murongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka k'abana FENADEB turabakengurukiye ku nterano yanyu
ndabakengurukiye cyane mwakoze
ego Pasteur Agnès Ndiramiye murongo y'isengero Philadelphia Wide Gospel Church yo mu gihugu cy'u Burundi turabakengurukiye namwebwe
murakoze cyane Imana ibahezagire
namwebwe banyanka ubusa Donatien twibutse ko umuyobozi w'ishure gyegukira muryango w'abayisilamu mu Burundi ryo mu Buyenzi namwe turabashimi
murakoze cyane mugandi n'umuvugizi w'urunani rw'abayimamu mu Burundi
ego dushimire namwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku ntererano y'amasengero n'amadini mu gushigikira indero y'urwaruka Diane Ndonse na indakiremesheje tukazosubira nk'iki gihe
Jane ndose kana wetu gushimire twongere dushimire n'abari baduteze amatwi barijya nino mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyo mu ntara mwategure umongera mushikiriza na Jewe Diane nahazo yakoze Facile Gibehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Driss atfaje muhinga bw'ivyuma twemwe ku izina rya bagenzi bacu tuyikurize kuranirwa mu byo muri moto n'abatumira mu biganiro biri imbere muri byo harimo muri isanga muzakurikira saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 amakuru azo bagezweho mu karere igice saa imwe n'iminota 30 azo bagezweho ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika mugira umunsi mwiza mubanye no mu byanyu.